ino igino kwira jo inzamba
kino kiganiro gicijyana ino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko ekana yo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu tidusiga inyuma nibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Hatungimana.
Kuri mikro ni Desire Hatungimana huko vyama misi yose kuwa mbere nayo muhinga vizio mani nosa kubwimana uno musi turabera hamwe higanwa ryo mpira w'amaguru mu Burundi kundigirira 24 vyifashe turaza kandi kubabwira bijanye na basketball mu gihugu cacu cy'u Burundi cyo kimwe na volleyball duce dukubitira muri champ tubabwira ingene byaraye birangiye hanyuma tugende mu bihugu bya Burayi tubabwire naho nyine amahiganwa ingene basindanye mu mpera zino ndwi tutibagiye kuri Leta Zunze Amerika inkino zibandanya nivyo rero mukanya dava tubaganirira kanze muri kino kiganiro.
Akiri mundo ndaguhaye naishime mbuti ya maboko Gori rwera katabonwa na bose Chirore chumbiza na yere Nawawe wakise Burundi Nanje mise ura muko Kire zicha saa
Ekaro duhere mihiganwa jumpira maguru mu Burundi Huko nakonda wabigira higanwa rero ryarakinywe Kundugira mirongibiri umugwa Olympic Star kukibuga cyayo watsinze Burundi Sport Dynamic itsinda 2-1 Les Elephants batsinda Aigle Noir 2-1 nyene umugwi wa Atletico Olympique waratsinzwe na Message Ngozi itsinda 2-0 Bumamuru na Vitaro zikaba zaranganije igitsindo kimwe ku kindi umugwi kuzindi nkino ingene vyagenze tukaca tugashikiriza mukanya isasi
urumutima wasika Gukunda gushika gupfa Gukunda rwakundi yabo bose Bagize imana bakakubamo Shukweri motera neza Gukunda gushika gupfa Ubongore rw'abarundi bose Namajambo kise yoguaya Kayo yeko chika nivuze Wera jirja wa sokuru
Izindi hino rero nukufuga urukino rwa Bujumbura City Muranunga urukino rwa Uhayare y'Imuramvya ruzoba ku munsi wejo isa 9 bazaba bakira umugwi wa Rukinzo hanyuma urundi rukino ruhuze Kayanza United yakira Flambeau du Centre izinkino niko yake zitaraba izinkino gituma zitabaye no kubera umugwi wa Rukinzo n'umugwi wa Flambeau du Centre bizahuriye mu rukino rw'igikombe cy'umwe w'abarundi itariki 5 hanyuma ntibashaka gukina rero kuko bari uko amateka bitekanya urukino rushaka kuba imbere y'amasaha 48 urundi rubaye icyo gituma babongeye umunsi rero izo hino zikazoba ku munsi wejo wa kabiri aho rero umugwi wa Royal FC uzowakira Rukinzo Kayanza United nayo ikakira Flambeau du Centre kamenyesha yuko mbere iyo migwi uko ari ibiri y'aba Flambeau du Centre na Rukinzo ariyo iri mu bibanza bibiri bya mbere Flambeau ikaza mu kibanza cya mbere Rukinzo ikaza mu kibanza cya kabiri. Reka unaho tukubitire muri basketball tubabwire ko iganwa ryabandanije iryo iganwa rya basketball rero umugwi w'Urunani uri kuratera nk'uri satira ugomba kuritwara kuko ni higanwa biboneka yuko uwo mugwi muri kino gihe uriko uravyifatamo neza cyane mu nkino zabaye rero Urunani rwatsinze Jimkana ku minota 88-59 umugwi aho muri uyo ntsinzi rero y'umugwi w'Urunani twabwira yuko abakinyi bavyitwaramwo neza cyane twabwira yuko umukinyi yatsinda amanota menshi ari umukinyi yitwa Felix Nijimbere yatsinda amanota 19 akabanganya na Sunzu Fleury nawe nyene yatsinda amanota 19 mu mugwi wa Dinamo naho watsinze urukino rutoroshe na gato yako watsinze New Star ku manota 78-75 Jean Hakizimana abantu benshi bavuga ngo arasaziye muri Dinamo niwe yavyifashemo neza cyane kuko yatsindiye umugwi yo wa Dinamo amanota 20 afatana Robozine murumva yuko yakoze ibintu bikora inka urundi rukino rero rwabaye n'urukino rwahuje umugwa Muzinga utana umutwe na Egrenoir Muzinga kabatsinze Egrenoir amanota 112-67 Romis Bujeje akabatsinze amanota 42 murumva ko umukinyi akomeye cyane yatsinze amanota 42 mu rugo rukino rumwe gonyene n'umukinyi muremure cyane umukinyi biboneka yuko afise kazoza cyane muri iryo higanwa rya basketball urundi rukino twabwira n'urukino rwahuje Lesipo aho rero Lesipo batsinze Mutanga United ku manota 68-62 nini nahazwe Patrick akaba yatsinze amanota 25 akaba ariwe yavyifashemo neza gusumba abandi akaba ari umukinyi w'umugwi wa Lesipo muri volleyball naho harabankino mu gisata cy'abagabo aho umugwi wa Mikare watsinze umugwi wa Cosmos bigoranye cyane kuri Seoul ku maseti 3-2 Bisoro itsinda Muzinga amaseti 3-3 na Rukinzo itsinda Bujumbura Wezo Ndani amaseti 3-3 nyene bivuga ko muri iyo higanwa rya volleyball mu gisagara cya Bujumbura imigwi itatu ariyo Amikare ga Cosmos na Rukinzo iyo migwi yarangije higanwa inganya amanota nukuvuga yuko bazorinda kujya mu maseti baharure baharure amanota bagiye baratsinda kugira hamenyekane wa mbere nayo bundiho ibyo amanota iyo migukwa itatu yarangije inganya ngo bisigura yuko nkuko bamwe mu nzoberezo muri volleyball nka bashare niyo ngaba bivuga ati byerekana yuko imigwi inganya ubuhinga imigwi yo muri kino gihe atu iyo mugiye gukina nta umenya utahukana insinzi ati nacyo gituma bisigaye biryohera abakunzi kuko baza batazi gutsinda bagataha rero bamwe bababaye kubera bari bizeye umugwi wabo ati mugabo ni higanwa riboneka ko ryateye imbere cyane ugiye kuraba ati no kubona imigwi itateheza inganya amanota byerekana yuko imigwi iri mu kibanza kimwe inganya ubuhinga ati bizonafasha gose umugosero kiragihugu w'intamba mu rugamba wa volleyball tujiye mu gikombe cya Afrika nacyo cy'umupira w'amaguru tubabwira yuko higanwa ku munsi w'ejo kuri uno w'Imana ni higanwa rya Shane rya Madinisi ribera mu gihugu cya Cameroon rirangira igihugu cya Maroc ciyongeye kugumana igikombe barafite rero cigumiye haranya i Casablanca tukamenyesha yuko umugwi wa Maroc watahukanye intsinzi iyo ntsinzi rero iyo ntsinzi ikaba igiye kubandanya ija mu gihugu cya Maroc nuko bivuga ko batsinze Mali ibitsindo bibiri ku busa Mali rero ikaba yatanguye neza cyane ariko mu nyuma iza kunanirwa baza gutsindwa ibitsindo bibiri ku busa tugiye kuraba mudushimwe twagiye turahabwa abakinnyi hari umukinnyi yitwa Soufiane Rahimi akina muri Ajax Casablanca uwo mukinyi imyaka 24 ni umukinyi ugihangane cyane kuko niwe yatsinze ibitsindo byinshi muri iyo higanwa yinjiye mu bitsindo bitanu yongera atogwa ko ari uwo mukinyi yasumbije ubuhinga abandi uwo mukinyi rero imyaka 24 imigwi itari mike yatanguye gukanura amaso ivuga iti umwana uwo mwiyegereza imyaka 24 acafise igihe cyo kumenyera uwo mujani burayi kuko ni umukinyi mwiza cyane yabyerekanye kuko kubona atsinda ibitsindo bitanu si gihamana kandi kubona atogwa n'abahinga bose umupira w'amaguru bari muri Cameroon ko ariwe yasumbije ubuhinga abandi byerekana ko uwo mukinyi afite kazoza gakomeye imbere yiwe umugwi rero waraca Casablanca asanzwe akomokamwo uri kugahiye nuko rero vyagenze mu gihugu cha Cameroon murumva yuko igikombe catashe hari abanya mu gihugu cha Maroc hanyuma mu kibanza cha kabiri kija muri Mali naye cha gatatu kikaba cahutahukanywe n'umugwi wa Guinea. Ekarero tubandanye umupira w'amaguru dukubitira mu bihugu vya Buraya tubabwira ko mu gihugu cy'Ubufaransa umugwi wa Lorient watsinze Reims ibitsindo kimwe ku busa, Lyon inyagira Strasbourg mu kwitsinda ibitsindo bitatu ku busa, Lens na Rennes zaranganije ubusa ku bundi, Brest na Bordeaux ibitsindo biri kuri kimwe ibitsindo biri vya Brest, umugwi wa Nîmes watsindiye umupira na Monaco ibitsindo bine kuri bitatu bitsinze ndwi mu rukino rumwe n'umuvuka ni byinshi cyane, Montpellier yatsinze Dijon ibitsindo bine kuri bibiri, umugwi wa Saint-Étienne utsinda Metz ibitsindo kimwe ku busa, Nice irahira Angers mu kwitsinda bitatu ku busa, Nantes muhiri wao yatsinzwe na Lille ibitsindo biri ku busa, mu gihe na Marseille ku kibuga cyayo yatsinzwe n'umugwi wa Paris Saint-Germain ibitsindo biri ku busa. Muri iryo higanwa rero ry'Ubufaransa twamenyesha uko umugwi wa Lyon ni wacara mu kibanza, umugwi wa Lille murantunga igihe cya mbere n'amata 58, Lyon ni kibanza cya kabiri n'amata 52, Paris Saint-Germain ya gatatu n'amata 51, hakaza ikibanza cya kane Monaco ifite amanota 48, kibanza cya gatanu kikabamwo Rennes n'amanota 38. Ubutaliyano naho nyene ihiganwa ryarabandanije aho umugwi wa Inter domina watsindiye Fiorentina muhiri itsindo biri ku busa, Atalanta na Torino rwa rukino rubereye ijisho aho batsindanye itsindo bitatu ku bindi, umugwi wa Sassuolo watsindiye muhira na Spezia itsindo biri kuri kimwe, Juventus do Turin itsinda AS Roma mu rukino rwari rwitezwe cyane haranya mu gihugu cy'Ubutaliyano, Juventus ikaba yatahukanye itsindo biri ku busa, Genoa itsinda Napoli itsindo biri kuri kimwe, Benevente inganya na Sampdoria kimwe ku kindi, Milan yatsinze umugwi wa Crotone bine ku busa, Udinese iza gutsinda Hellas Verona itsindo biri ku busa, mu gihe Bologna yatsindiye Parme iwabo bitatu ku busa, Lazio nayo itsinda Cagliari ibitsindo kimwe ku busa. Mu Butaliyano Milan iracara mu kibanza cy'ambere amata 49, ikurikirwa na Inter do Milan 47, Juventus ya gatatu 42, AS Roma 40 ikanganya na Lazio Roma ikafise 40 nyene. Mu Budagi umugwi wa Bayern Dominique ntibyaworoheye cyane na watahukanye intsinzi mu gutsinda umugwi wa Hertha Berlin igitsindo kimwe ku busa cyonyine nico uwo mugwi wa Bayern Dominique watsinze ubona kwandikisha amanota 3, Wolfsburg itsinda Augsburg ibitsindo bibiri ku busa, Freiburg yatsinze Dortmund ibitsindo bibiri kuri kimwe, Dortmund ikaba imerewe nabi cyane muri no misi, Leipzig yagiye gutsindira Schalke 04 muhira ibitsindo bitatu ku busa, Leverkusen itsinda Stuttgart 5 kuri 2, Mayans yatsinze Union de Berlin igitsindo kimwe ku busa, Mönchengladbach itsindirwa muhira na Cologne ibitsindo bibiri kuri kimwe, Eintracht Frankfurt nayo itsinda Hoffenheim ibitsindo bitatu kuri kimwe. Mu Budagi rero nta gitangaza kiri mu bwezi ubu, umugwi wa Bayern Dominique wicaye mu kibanza cya mbere amata 48, ukurikiwa na Leipzig ifite amanota 41, Wolfsburg 38, Eintracht Frankfurt 36, ikibanza cya gatanu kirimo Leverkusen 35, umugwi wa Dortmund uzo usanga mu kibanza cya gatandatu n'amanota 32, ukaba hagati y'uwa mbere na Dortmund byahora birwanira intsinzi, bihora birwanira ikibanza cya mbere, hari amanota 16 y'ikirarane Dortmund itegezwa kuronka kugira ishikire uwo mugwi wa Bayern Munich, murumva yuko ari akazi katoroshe.
Yisiri mwibihendo byinshi bane bato mugende mwiyubara, iyo muzoja mwibukira ijambo ibihinda vyinshi bihereza mu gahinda yamaruhoraho niwe muti wa gahinda kibondo canje na otoba tutakiri kumwe
kibondo canje
uze wa muyobogwa ni jambo mumisi yukubaho kwawe.
Ukwezi kwa kabiri ni kubi cyane ku mugwa Arsenal kuko muri no minsi ubandanye utsindwa Aston Villa batsinze uwo mugwa bitsindo kimwe ku busa Burnley na Brighton zanaganije kimwe ku kindi Newcastle United zitsinda Southampton 3-2 Fulham na West Ham United zanganije ubusa ku bundi umugwa Manchester United na Everton barukino rubereye igisho bakunze umupira maguru bitsindo 3-2 Mourinho yasubiye kuronka intsinzi yatsinze West Brom Albion bitsindo 2 ku busa Southampton yanganije na Leicester ubusa ku bundi mugihe murantunga mugihe Liverpool ku kibuga cyayo yahambariye ibara mu gutsindwa no mugwa Man City bitindo 4-1 mbere Man City yarahujije na penalty yahujije na Ugandagan ibitindo 4-1 Liverpool muri kino gihe biraboneka ko ibyo gutwara igikombe isa n'iyo kiravyibagira Man City nayo igatera icegera
uzukora ibyo uhora ashaka
Wenye higanwa rero ry'ubwo ngereza Man City ni mpanga cha mbere ifite amanota 50 ikurikiwe na Manchester United 45 Leicester City 43 Liverpool 40 hagati ya Man City na Liverpool amanota 10 ikirarane akaba mbere Man City ifite n'urukino itarakina murumva irutsinze amanota zabaye 13 isumbya Liverpool ni menshi cyane kubera ni nkino zine utari kura kiwunda kina atsinda naho nyene murumva ko bitoroshye na gatoya umugwa wa Chelsea ufite ikibanza cha 5.39 kanganya na West Ham United 5.39 umugwa Chelsea rero kuvufashwa na Thomas Tuchel yahora muri Paris Saint-Germain umaze gukina inkino zine rero kafuse abanota 10-12 murumva yuko bamwe bamwe atanga kuvuga bati Lampard ahubwo yagiye hararengeranye
wisuzume wiyeze mu mutima amaboko yawe azogutunge kibondo canje Kibondo chande, kibondo chande, mubami tunga.
Kibondo chande,
ukizeru mwana umunu.
Kibondo chande,
kizeru uhoraho gusa.
Kibondo chande,
uzukunde.
Nutagukunda.
Uzusonere.
Nutagusonera.
Uvuge neza.
Abakuvuga nabi.
Uhezagire. Ndete na wakubuma kuko jaja twese aradukunda jaja twese aradukunda uhoraho 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 umunye nkomezi jaja aradukunda
Rekano tumanda ya dokumitia mwini Espanya na watu wabile kwa Deportivo Alaves ya tinze Valadolid dikitinda chume kubusa Levante nga yana Grenade wilikuri wili Huesca itindi kwa mwena na Real Madrid itindi wilikuri chime vyose vya tinzwe na Mufaransa akina mwini defanse umuwa kona ba defanse lewa shawa kukiza umugwe Rafael Varane kwa tinze vyo itindo Erche yangani jena vila hayari wilikuri wili Sevilla itinda Hetafe itindi bitatu kubusa Real Sociedad ya nyagi ya Cadix itindo vine kubusa umugwe wa umugwi wa Atletico Bilbao unganya na Valence kimwe ku kindi Osasuna itsinda Eibar bitsindo 2 kuri 1 umugwi wa Betis Sevilla utsindirwa muhera na FC Barcelona bitsindo 3-2 nayo Atletico de Madrid uno musi ikaza gutana mu mitwe n'umugwi wa Celta Vigo azoba ari saa 4 z'ijoro muri Espagne rero Atletico de Madrid naho ufite inkino z'ibirarane zibiri niyo iri mu cyondo cy'ambere sa 50 kuzoshikira umugwi bizofata ikibanza bizofata umwanya munini cyane kuko Barcelona ifite amanota 43 ni ya kabiri Atletico de Madrid kagira 50 ni ya mbere ifite inkino zibiri zikirarane zitsinze kagira 56 habari mu kirarane cy'amata 13 naho akiri kare amaze guhera inkino 21 hakaba hasigaye 17 umugwi wa Atletico de Madrid utisamaye ko ikibanza ca mbere uno mwaka bagifise ko amahirwe arenga 50% tugiye kuraba yaba Barcelona canke Real misiri mu bihe byabo atari byiza cyane nkuko zahora iyo migwi rero biraboneka ko Atletico de Madrid ishobora gutwara ikibanza cy'uno mwaka kibanza cya kane harimo FC Sevilla 42 hama Villarreal kibanza cya gatanu 36 nuko byifashe hariya mu gihugu cya Espagne. Turangirize hariya mu gihugu cha Leta Zunze za Amerika tubabwira ko Chicago Bulls yatsinze Orlando Magic mu mwaka wa 1992. Atlanta itsinda Torino itsinda Toronto Raptors mu mwaka wa 1932-21. Cleveland Cavaliers itsindwa muhira na Milwaukee amanota 1989. Philadelphia yatsinze Brooklyn Nets amanota 1988. Houston Rockets itsindwa muhira na San Antonio Spurs amanota 1916-16. Oklahoma City yatsinze Minnesota amanota 1918. Dallas Mavericks itsinda Golden State Warriors amanota 1938-32. New Orleans Pelicans yatsinze Memphis amanota 118-109. Los Angeles Lakers nayo itsinda Detroit Pistons amanota 135-129 inyuma ya prolongation. Hanyuma Indiana Pacers itsindirwa muhira na Utah Jazz 103-95. Milwaukee itsinda New York itsinda New York amanota 109-103 mu gihe Charlotte Hornets na Portland rukino rwabo kwarungurujwe. Phoenix Suns yatsinze Boston Celtics 111-91. Sacramento Kings nayo itsinda Los Angeles Clippers ku manota 113-110. Ningaha rero dusozere kino kiganiro bakunzi ibiganiro bya Radio Inzamba gateka kawe mwari kumona Desire tunyima na kuri mikoko kubinga bw'ivyuma ya nosa kubw'Imana tubashimire tubifuriza gutangurana indwi amahigwe menshi kuri mwebwe.
Ingino kuri Radio Inzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.